Ibice bitandukanye by'ijambo rya Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ryamaze iminota irenga 20 byaranzwe n'ibibazo by'umutekano, yibukije ko bihanze isi yose ariko by'umwihariko ashimikira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavugiye n'umwanya muremure. Perezida Ndayishimiye muri iryo jambo yumvikanishije ko igihugu ciwe cyemeje gufasha Kongo mu kuva mu ntureka imazemo igihe, gutyo asaba ONU gushigikira amasezerano aheruka kubera I Nairobi muri Kenya agamije gutorera umuti ibibazo by'umutekano muke wa Kongo.
Ndabinginze ONU igira uruhara mu gusubiza imigwi y'iterabwoba itanguye gucengetera mu karere kacu. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uheruka kwakira umunyamuryango mushasha ariwe Congo. Jewe n'abagenzi banje b'ibihugu bigize EAC twihaye intego yo gutsimbataza amahoro mu karere kose.
Président Ndayishimiye yishimiye ko mu by'Uburundi bumaze gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo kwakira n'iteka abanyagihugu bayo bahunga ingwano.
Mu by'ugufashanya hagati y'ibihugu, Uburundi bwarakiranye ibishyika 1,000,000 by'impunzi z'abanyagihugu ba Kongo butabavanguye amoko yabo.
Ikibazo cy'impunzi Uburundi bufise mu bihugu by'akarere birimo Kongo ntacyo Perezida w'Uburundi yakivuze ko, gusa yabwiye ONU ko Uburundi buzirikana ko amakungu yagize uruhara rukomeye mu cyo yise indyane zitavana ko zaburanze. Agira kwemeza ko izo njyane zaheze aha, ariko aragwa akagaruka mu gutunga agatoki bamwe mu bakozi ba ONU yagiriza kubangamira demokarasi y'u Burundi.
Bamwe
mu bakozi bari no shyirahamwe ryacu babangamiye intambwe ishimishije twateye mu kwitiranya politike na demokarasi hamwe no kudahana. Mu bihugu bitandukanye birimo na kwanje, igihe demokarasi ishinze imizi, abakozi bamwe ba ONU bayitesha agaciro mu kuyita ayandi mazina, gutyo bakaba batugumije mu matati adakenewe. Abakozi ba ONU bamwe baratesha agaciro ibikorwa byacu.
Il est alors grand temps, monsieur le président, que le Haut Commissariat des droits de l'homme.
Président Burundi Evariste Ndayishimiye kwinongingo yagiriye ko yisabira ONU kwemera ko Burundi ufise aho bwigejeje mu myaka 17 iheze umugambwe akomokamwo uri ku butegetsi, yumvikanisha ko imirimo y'imirwi ya ONU n'amaburo amwamwe y'iryo shyirahamwe akorera ku Burundi bitakiri ngombwa. Yasabye ONU kuvana igihugu ciwe ku rutonde rw'ibihugu bijegajega mu bisata nkoramutima, yemeza ko igisata c'agateka kazina muntu mu Burundi gishimishije, agira ati:
"In mon congé de porter à la connaissance de cette auguste assemblée qu'une justice équitable pour tous est aujourd'hui une réalité."
Ubutungane kuri bose ubu bubarizwa mu Burundi. Ubwigenge mu gushikiriza ibyiyumviro no gutangaza amakuru birubahirijwe ku butaka bwose bw'u Burundi, ariko bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe ryacu barabangamiye iyo ntambwe.
Kuri ino ngingo, amashami yigenga arimwo ishami ry'amenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières na Human Rights Watch abicije mu vyegeranyo vyayo vy'uno mwaka, aremeranya na Ndayishimiye ko u Burundi hari intambwe bwateye. Muri zo harimwo kurekura abamenyeshamakuru bari bapfunzwe no kugurura amwe mu maradiyo yari yarugawe mu 2015. Ayo mashami y'amara asanga hari twasorobo twinshi tukihari muri two, harimo nk'iugarwa za FM z'iradiyo y'Abanyamerika Ijwi ry'Amerika, amenyeshamakuru barenga 100 bakiri mu buhungiro, amaradiyo yigenga acugaye n'ukutisanzura kuzuye ku banyamwuga bari ku rubuga. Hagati aho, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yibukije ONU ko u Burundi buterera mu mutekano w'amakungu biciye mu kurungika abasirikare babwo muri Somalia na Centrafrica. Yishimiye kandi kuba igihugu ciwe kiriko gikorana imigambi itandukanye n'akarere, muri yo harimwo ukubaka amabarabara ateye imbere hamwe n'inzira y'indarayi bizohuza Congo, Burundi na Tanzania. Asubiramo amajambo ya Nelson Mandela yahoze ari Perezida wa Afrika y'Epfo, yabwiye ONU ko u Burundi buriko buraraba ingene uvuguru ligisata chinyigisho kuko gata huye ko inyigisho aicho kigwanisho kizo hindurisi. Mugisata cha magara y'abantu prezida wa Burundi yemeje ko igihugu ciwe cagwanije ikiza cha COVID-19 biboneka ariko nanone akavuga ko ukiriko. Ndayishimiye yemeye ko Burundi butareza amaboko mu rugamba rwo gukingira ibidukikije n'uburimyi. Diane Ninahazwe, Ijwi rya Amerika.